Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ngo nuriye ikigo, kurira ikigo birashoboka se? Ngo ibihano bampaye simbirangije.
Barambana kugeza no kuri iyi saha. Barambwira ngo bazajya muri senerisho.
Uwo n'umuntu afunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko mu Rwanda. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Baramutse neza Eugenie, amakuru avugwa hirya no hino muri iki gitondo n'ayahe?
Waramutse neza nawe Fidele, mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Duhere mu Burundi, umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo kuwa mbere yavuze ko guverinoma izasuzuma niba yakwigize nyuma itora rya perezida nk'uko abayobozi b'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika babisabye. Mu Bushinwa, ubwato bwari mu ruzi rwitwa Yanze bwarimo abantu barenga 450 bwarohamye ejo kuwa mbere nijoro mu ntara ya Hubei mu Bushinwa rwagati. Nta makuru avuga abahitanywe n'iyo mpanuka. Abantu 8 bakuwe mu mazi mu rukerera kandi ibikorwa by'ubutabazi birakomeje kuri uyu wa kabiri. Hari amakuru avuga ko ibikorwa by'ubutabazi byazitiwe n'umuyaga mwinshi hamwe n'imvura ikabije. Perezidansi ya Amerika yanenze Sena kuba itabashije kumvikana mbere y'uko uburenganzira bwemewe n'amategeko ku kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano ngo kibe cyashaka amakuru mu matelefoni ubwo buryo bwemewe n'amategeko burangiza igihe cyabwo. Itegeko ryari ryavuguruwe nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 mu 2001. Umuvugizi wa Perezidansi Josh Ernest yashimangiye ko Perezidansi yifuza kubona Sena yemeza itegeko mu bihe bya vuba cyane kugira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano kibashe gukomeza akazi kacyo ko kuburizamo ibitero by'iterabwoba. Sena mu minsi iri imbere ishobora kuzemeza inyandiko ivuguruye ya programu yo gucunga amatelefone. Umunyamakuru w'Umunyamerika wari ufungiye muri Yemen yarekuwe, cyakora ibisobanuro ku ifungwa rye biracyari urujijo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ziteguye kubohoza abandi Banyamerika bari muri icyo gihugu cya Yemen. Departement ya Leta yavuze ko uwo munyamakuru ari Casey Combs, bikekwa ko ari umunyamakuru w'Umunyamerika wari wenyine wari ukiri muri Yemen nyuma y'uko abarwanyi b'Abahuthi bafatiye umurwa mukuru kandi bagakuraho perezida mu ntangiriro z'uyu mwaka, bigatuma ingabo z'amahanga zitabara ziyobowe na Arabia Saudite. Umutwe w'abarwanyi bakiyisilamu watwaye imodoka irimo ibisasu wikubita ku kigo cya polisi ya Iraq ejo kuwa mbere, wica abantu 37 ukomeretsa abandi 40 nk'uko bivugwa n'abategetsi bashinzwe umutekano ba Iraq. Umwiyahuzi yateze bombe hafi ya Samara mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Baghdad no mu majyaruguru ya Ramadi ifitwe ahanini irimo ibisasu habikwa intwaro. Abasirikari n'ingabo zitwara gisirikari barimo gukoresha ako karere bagaba ibitero ku mutwe wa Eta Islamique. Umuryango w'abibumbye uravuga ko Sudani y'Epfo yafashe icyemezo cyo kwirukana uwungirije uhagarariye ONU muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ibyo yarabyamaganye ejo kuwa mbere kandi yahamagariye Sudani y'Epfo guhita yisubiraho ku cyemezo cyayo. ONU ejo kuwa mbere yavuze ko Sudani y'Epfo ishaka kwirukana Toby Lanza ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba ashinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU kuri Sudani. Umuvugizi wa Bwana Ban yavuze ko Bwana Nanza yagize akamaro kanini mu kwita ku bibazo by'ubutabazi byiyongera kubera ubushyamirane bwagize ingaruka ku miryango mu gihugu, kandi ko yatumye inkunga yo kurengera ubuzima bw'abantu ibasha kugera ku bari bayikeneye kurusha abandi. Nta mpamvu yatanzwe ituma Sudani y'Epfo ishaka kwirukana uwungirije intumwa ya ONU. Cyakora ONU yumvikanishije ko Lenza manda ye irimo kurangira. Bwana Ban yatanze uzasimbura Lenza kuwa gatanu. uyu azajya ku yindi mirimo mishya yo guhuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU ku rwego rw'akarere muri Sahel. Yaounde muri Cameroon hatangajwe icyorezo cy'indwara y'iseru. Cameroon yatangiye gahunda isesuye y'ikingira igamije kurwanya icyo cyorezo cy'iseru. Abaganga baravuga ko icyo cyorezo kirimo gukara kubera ko ababyeyi badakingiza abana iyo ndwara ishobora kwirindwa. Dr. Maria Kobera, umunyamabanga uhoraho ushinzwe programu y'inkingo mu gihugu cya Cameroon, avuga ko icyorezo cy'iseru cyatangajwe Yaounde nyuma yuko intara z'ubuvuzi zirindwi zibonetsemo abantu byibura batatu bafite iseru mu kwezi kwa gatanu. Akavuga ko icyo cyorezo cyadutse kubera ko ababyeyi banze cyangwa se bibagiwe gukingiza abana babo bamaze amezi icyenda bavutse nk'uko bisabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima.
Turagushimiye Eugenie ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru iyo mu karere. Ingingo yo kwigiza inyuma amatora yakiriwe ku buryo butandukanye n'Abarundi. Twumvirize mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Bujumbura abitubwire.
Agatungwasa aserukira abigenga mizero y'Abarundi mu matora y'umukuru w'igihugu arashima ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu yo kwigiza inyuma amatora kuko nabo nyene ngo nico cari cipfuzo cabo.
Kuba rero iyo ngingo baraye bayifashe gutyo twebwe barabifashe nk'ama twara bishimye kuko mu byo twasaba icyo nacyo cari kirimo. Hanyuma bavuze bati amatora yunguruzwe nk'ikiringo cy'ukwezi n'inusu n'imiburi iburi kugira ngo ibibazo bitandukanye bitorege umuti. Ikibazo cy'abantu bahunze, ikibazo cy'urwaruka rufise ibigwanisho n'ibindi. Rero tuvuga tuti burya bobo baravuze bati habe uko kunguruza mugabo na hacu rero ubu kwicara kugira ngo dushireho ingene ibyo bibazo biva mu nzira.
Pierre Claver Mbonimparongo ya Prodihash rimwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike arashima ingingo yafashwe n'abakuru b'ihugu bo muri kano karere Burundi buherereyemwo, akabona ko ico kiringo bongeye ko kizotuma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yiyumvira akaraba iki kibereye Abarundi.
Twebwe twovuga tuti iyo ni ingingo nziza cyane kubera kuko kugira umuntu ashobore kwiyumvira na karyo mbere wabarahaye umukuru w'igihugu kugira na wafata umwanya arabe ikibereye Uburundi, arabe ikibereye Abarundi, mu gihe Abarundi benshi bari kubajya bati ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kiri kubiri n'amategeko. Hanyuma kandi nta wogira ati n'ukuri ntiyoshima kuko bajya bakuru b'ibihugu Barundi ntibari gushobora kuza gufata ingingo mu kibanza cy'Abarundi.
Petero Karaveri Mbonimpa akamenyesha ariko kw'imyirekano yo kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza azosubira kwitoza izobandanya kuko ico bayifundikiye n'ubu kigihari. Agatongwasa amenyesha ariko naho ashima iyo ngingo y'abakuru b'ibihugu ko leta itatse ibigwanisho urwaruka rw'imbonera kure rwabihawe abahunze bagahunguka n'amaradiyo yaturiwe agasubira gusamirana, amenyesha ko n'ubu iby'amatora bikigoye mu Burundi.
Hariho abahunze bahunze umutekano muke mu bigwati wabo mu makomini wabo mazoni wabo. Kugira ngo uwo mutekano ubeho abantu bizere yuko bashubiye aho bahunze bava bazoshobora kuja amatora imitima iri munda. Vyogenda gute? Ico ni kibazo kigwiza gutorerwa inyishu. Ariko kandi muri uwo mwanya hariho n'ikibazo cy'uko hariho ukuntu umukuru w'igihugu yavuze ati binumbwambwe wiwe ati abwiza kwitoza ubugira gatatu. Abandi nabo ati ivyo binyuranye n'ibwizwa shingiro binyuranye n'amasezerano y'Arusha. Icyo nacyo nyimiza gutorerwa inyishu kuko nicyo giteye uruhagara gusumba n'ibindi byose niwashaka. Ibyo byose rero hari hishaka muri iki kiringo byokunda. Ibyo byose hari hishaka ibyo bibazo bigatorerwa umuti twese twoshobora kugenda mu myiyamamazo hirya no hino mu gihugu.
Agatogwasa akaba yizera ko ikibazo kijyanye no gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza abakuru b'ibihugu bazobandanya bakiganira ko kuko ariyo ntandaro ya vyose. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo aratubwira kugene abanyakirundo bakiriye iyo ngingo.
Umugwi wa mbere w'abagize ico bavuga kubijanye n'ingingo yo kwigiza inyuma amatora yafashwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere bavuga ko atamuti watowe wotuma abahunze bahunguka ngo kuko umuzi w'icateye ingorane mu Burundi atawo bashitseko.
Ariko rero iyo ngingo yarayifashwe umengo ntitomoye neza kubera ikibazo nyamukuru umengo carirengagijwe. Ikibazo nyamukuru n'icyo kingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'icyo kitura gishinga twese mu misozi hagati n'ukuri iyo bahera kuri cyo kibazo cyo kwicyo babanza kunonosora hanyuma ibindi bakabigira kabiri byari kuba byiza kandi byari kudushimisha twese.
Umugwi ugira kabiri ngufise amakenga ko iyo ngingo izohava yinjiza abarundi mu ntwaro mfata kibanza bibanje gutera indiane n'impari mu banyepolitike.
Kandi ikindi cya kabiri ko abungurujije kiringo ni kugira ngo babe barabiburizamo hanyuma iyo manda yiwe ihere niyamara guhera hato cyaba cyo biswe transition cyo biswe intwaro mfata kibanza abe intwaro mfata kibanza kandi aho cahaduka izindi ntambara zindi kubera ashobora kwanka kuvuga ati sindayemera intwaro mfata kibanza amateko yanka rero bikaca bituma bakajagarika caka bakajagara iyo ngingo ntiyo ntikwiriye.
Abandi nabo bati amatora yobaye kuri uwa gatanu ruheshi ngo niyo yotumye abahunze bahunguka bamaze kubona ko intambara bari biteze itabaye.
Amatora yabaye bagafasha ati amatora yabaye intambara mu Burundi ntikibaye batoye umukuru w'igihugu ngo urya turamubona none turahungutse burya ibyo twikema byose birahavuye hajya rero amatora byakinirwa batanze cyo nyamba cyo kugira ngo abahunze bazaye bahungutse oya bazaba batarazana.
Umugwi wa nyuma ugizwe n'abafitiye icyizere iyo ngingo ko ishobora gushikana abarundi n'u Burundi ku matora meza.
Cyaba byiza bagarutse kuko amatora abaye ku bari mu Burundi bonyene abandi bari nyuma y'igihugu nibaza katagiye yo badufasha kubona twe ku madofisi bwo kugira tubona bene wacu barahunze twe tukaturi mu Burundi amatora tukaba nagomba kuba gikuru nuko bayigize nyuma nyene hama kugira amatora azobe twese twisanzuye atabwa abadofisi. Iyo ngingo gikuru nuko boreka bo bijamo bakabyumvikana bo byega hama bakabishira mu kuri.
Tumenyeshe ko abanyagihugu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika mu Kirundo bazi ko isango ntabanduka ryo gutora abashinga amateka n'abajenama b'abakomine ari kuri uwa gatanu rusama no kuvuga ku munsi wa gatanu w'inondwi kanatsinda n'abariko bahabwa inyigisho zo kuzoyacungera babwirwa n'abakozi b'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ko iryo sango ari ryo bazi gushika kuri uwa mbere mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Tuve mu Burundi dukubikire mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ivuga ko yiteguye kuyobora referendum mu gihe cyose ho kwemezwa ko itegeko nshingiro ryohinduka cyane cyane ku ngingo zivuga ku gitigiri cya manda z'umukuru w'igihugu. Ibyo Asumta Kaboyi atubwira.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yarangije kugena ingengabihe y'amatora ateganijwe mu myaka ine iri imbere, ayo mu nzego z'ibanze, aya perezida wa repubulika n'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Ariko umuyobozi w'iyi komisiyo profeseri Kalisa Mbanda yabwiye itangazamakuru ko nubwo yamaze gushyiraho ingengabihe y'aya matora bitabuza iyi komisiyo kuyobora amatora ya kamarampaka mu gihe byaba byemejwe n'abaturage ko bifuza ko kamarampaka yabaho.
Nibyo koko ko referendum itari mu matora tuba dusanzwe twarashyize ku murongo murongo tuba dusanzwe twarateguye ariko imikorere yacu nuko iteka tugomba kuba twarateguye itora rya zirya rero ryose tugomba kuriyobora kuritegura no kuriyobora na referendum iramutsije ntabwo twavuga ngo ntitwayiteguye ntitwayikoresha igihugu kiramutse cyemeje ko iba binyuze muri processus zisanzwe icyo gihe igihugu kibidusabye tugomba kubikora kandi dushoboye kubikora.
Aya matora kamarampaka avugwa amazi iminsi asabwa n'abaturage banyuranye basaba inteko ishinga amategeko kuba yahindura zimwe mu ngingo zigize itegeko nshinga zizitira Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza manda ya gatatu.
Uyu munsi rero nashe muri ibi biseke biri hano harimo igiseke cy'abagore b'akarere ka Gisagara bantumye ngo nyakubahwa president bahagarariye mu nteko ishinga amategeko ubemerere kubasabira abo uhagarariye ko itegeko rishobora kubabangamira bakongera gutoranya kwa Paul Kagame akakomeza kubayobora muri manda yindi.
Ibi bibazo by'abaturage bishobora kuzahabwa igisubizo maze bagashyiraho amatora ya kamaramaka. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuye itangazamakuru ko amatora yose ateguwe neza. Profeseri Kalisa Mbando uyoboye komisiyo y'amatora avuga ko nubwo batazigiye amatora kamaramaka azemerezwa ko agomba kuba ngo komisiyo ayoboye yiteguye kuyayobora igihe bazayemereza ndetse leta ikaba yabaha amafaranga yose yakenerwa mu gukoresha aya matora. Clip
ibijyanye n'ibikoresho bijyanye na ngengo y'imari ntabwo ari komisiyo y'igihugu y'amatora yigenera ibikoresho. Igihugu iyo kivuze ati mutegure mukoresha aya matora igihugu kiduha n'uburyo bwo kubikora. Icyo gihe biramutse bije igihugu nicyo kizadushakira ingengo y'imari yo kugira ngo dutunganye neza iyo referendum. Ibijyanye no kubikoresha mu mahoro mu mutuzo ibyo ni bya twese komisiyo y'igihugu ibigiramo uruhare. Uburyo referendum izaba yemejwe uburyo tuzayitegura n'uburyo tuzayiyobora ibyo ngibyo dufitanye twese ntabwo ari twenyine twese dufite inshingano z'uko bikorwa mu mutuzo mu mahoro.
Muri uku kwezi kwa gatandatu nibwo hateganijwe icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyemeza ko amatora ya kamaramaka yabifuza ku itegeko ishinga rya Repubulika ryahinduka ko aya matora azaba cyangwa se ntabe. Imibare ituruka mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abarenga miliyoni hafi enye bamaze kwandika basaba ko itegeko nshinga ryahinduka by'umwihariko mu ngingo zivuga ku mubare wa manda z'umukuru w'igihugu. Ababirebera ku ruhande bakavuga ko nta gihindutse imibare y'abandikira inteko ishinga amategeko ica amarenga ko abashinga amategeko nabo bashobora gutorera ko amatora ya kamaramaka yaba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda mu karere ka Nyanza haravugwa abasaza 29 bafungiwe mu kigo cy'inzererezi mu buryo bunyuranye n'amategeko kuva mu mwaka urangiye. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bamwe muri abo basaza bagendana n'abakoresha ibiyayura umutwe. Abanyamategeko ariko bavuga ko ibyakozwe n'ubuyobozi bwa Nyanza ataho bitegekanijwe. Nibyo Eric bagira ubusa adushikiriza.
Esitrase Munyakayanza, Emable Mbonyimbuga, Aloyizi Karikurubu kumanuka karangiza urutonde ruriho 29 wo mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Nibo basaza bafungiwe mu kigo cy'inzererezi kiri ku musozi wa Mukingo kuva mu mpera z'umwaka ushize. Nta rupapuro na rumwe rugaragaza impamvu abo basaza bafungiwe mu nzererezi. Abo mu miryango yabo bavuga ko bamwe muri abo basaza bagiye batwarwa mu modoka z'abayobozi b'imirenge mu masaha ya 8 z'ijoro batazi iyo babajyanye n'icyo bazira. Icyo bahuriraho ko ari 29, bamwe bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bakatirwa ibihano n'inkiko birarangira. Ababuranishijwe n'inkiko gacaca ibihano simbura gifungo barabirangiza ndetse n'imitungo yangijwe muri jenoside barayishyuye. Barimo kandi abari inyangamugayo za gacaca. Mu nzira zigoranye twavugishije umwe mu bafunze. Yafashwe mu kwa 8 k'umwaka ushize, icyangombwa cyatangwe na gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Ijwi rya Amerika ifiteho kopi kimwemerera kuyisohokamo kigaragaza ko Esdras Munyakayanza yarangije igifungo cy'imyaka 19 ku byaha bya jenoside mu mwaka ushize wa 2014. mwijwi ry'ujagahinda arasobanura.
Natashye 2014 mu kwezi kwa 7 ku itariki 29.
Urangije igifungo?
Njya nkirangije. Nkigeri muhira police hitiza kumfata rwose. Nta minsi nahamaze bamfashe mu kwa 8. Hanjye na kuri police. Mufata iki ngo nuri ikigo? Kurira ikigo birashoboka se? Ngo ibihano bampaye simbirangije. Barambana kugeza no kuri isaha. Barambwira ngo bazajya muri senerije. Senerije bayigiye mu kagari naho bagiye mu barabaza nta gisubizo bampaye, seneje nta gisubizo bampaye, icyavuye mu kagari nta gisubizo bampaye. Cyakora igisubizo nabonye nuko bafashe polisi n'imodoka bakanjyana kuri gereza hano impanga. Bahageze bati dore umuntu wanyu uri ikigo turamuzanya. Tirekarekarekareka binjira mu biro bazana dosiye. Diregiteri furu yari ahari n'umwungirije yari ahari n'abakozi bakora muri greve bari bahari. Bati n'umusubizo w'umuntu wanyu mujye kumukoresha ibyo mushaka. Twebwe umuntu wacu yarangije igihano, dore dosiye ngiyi ni mu isomero ku mugaragaro. Kugeza na n'ubu sinzi ikintu mfungi. Bagenzi banjye turi kumwe hariya nabo ibibazo byabo ni kimwe n'ibyanjye. Hari abakoze tije barayirangiza, hari abakoze ibihano byabo barabirangiza.
Tubajije Bwana Jean Baptiste Habineza uyobora umurenge wa Ntyazo, akaba umwe mu bashyirwa mu majwi ku imodoka ye yatwaraga abo basaza mu gicuku. Yatubwiye ko ari amakuru mashya ko n'abafunze atabazi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buvuga ko abo basaza 29 bari mu kigo cy'inzererezi ku mpamvu zitandukanye. Ko bamwe bazira ko bakundaga kugendana n'abanywi b'ibiyobyabwenge. Abaketsweho icyaha cya genocide ngo rubanda rurabishisha ku isaha n'isaha, bakora ibindi byaha biremereye. Bwana Budara Murenzi, umuyobozi w'akarere ka Nyanza.
N'abandi bantu barangwaho ibiyobyabwenge, abarangwaho ubuzererezi n'ibindi, bakajya gufashwa rero kugira ngo bave muri iyo mibereho.
Nta kesi za genocide bafungiwe?
Harimo abantu bamwe na bamwe bagiye bagira uruhare muri genocide, bakaba bari aho bagendagenda. Abaturage bavuga basaba abantu ni furensi kuri twebwe, ikindi bakora ibintu bitandukanye ejo n'ejo bundi bashobora kugira gutya, bakaba bakora ahanoneho kiremereye kubareyabilita rero kugira ngo usubire mu muryango nyarwanda.
Mu gushaka kumenya niba ibyakozwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza biri mu murongo w'ibiteganywa n'amategeko, twiyambaje umuhanga mu mategeko Maître Sadi.
Ubundi ugorora umuntu wakoze icyaha ndetse n'urukiko rukemeza yuko yakoze icyaha runaka, noneho nyuma condamnation imaze kuba definitive, noneho ukabona kumugorora. Ntabwo wafata umuntu ubuki abaturage baravuze gutya na gutya ukamufata akajya kumugorora. Icyo wabwirwa n'iki ko wagirwa n'iki ko agomba kugororwa cyangwa se ko bagomba kumukosora nta gihamya yuko ari munyamakosa koko cyangwa se ari munyacyaha na
ibyo? Rero ubuyobozi bw'akarere kakoze se ni ukuvuga ngo ntaho biteganijwe
kugeza ubu ngubu? Keretse niba ari ayandi amakuru utambwiye ari izindi realite ntazi, ariko kugeza ubungubu nshingiye ku byo umaze kumbwira ku bwanjye mbona ko bitemewe n'amategeko.
Abafite ababo bafungiye mu kigo cy'inzererezi cya Mukingo bifuza ko bagezwe imbere y'ubutabera bakababere cyangwa bagafungwa mu buryo buzwi.
Twebwe turifuza yuko icyo kintu cyagaragara agafungwa, ariko byemewe nyine n'amategeko, akajya aho abandi bari cyangwa se bitaba ibyo bakabafungura bagataha. Erega buriya iyo bafunze abantu nitwe tuba dufunze, kuko ubuhoro uhangayitse.
Tugiye ku miryango yacu ije kwicara kuri izi ntebe tukarya, ariko rero ntabwo ari ibiryo bihiye. Ni amandazi, imineke n'imigati.
Ibyo bihiye kubera iki batabyemera?
Kuko ntabwo babyemera.
Ayo ni amwe mu mafunguro yagemurirwaga abo basaza bafungiye mu kigo cy'inzererezi i Nyanza. Amakuru dukura mu miryango yabo ni uko Ijwi ry'Amerika ikimara kuhava, ubuyobozi bw'icyo kigo bwahise bukuraho uburenganzira bwo kuzongera kubonana n'imiryango yabo. U Rwanda rwakunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Ibirego narwo rutahwemye kwamaganira kure. Eric Bagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imishamiro n'ingwano yasubiye kwaduka mu bumanuko bwa Sudani muri iyi minsi ya vuba yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Abantu baharugwa mu bihumbi 650 nibo bavugwa ko ata mfashanyo zishobora kubashikira. Abo basivile ubu bari hagati y'inteko za Leta ya Sudani nabo batavuga rumwe bariko bararwana. Kubera abantu barenga ibihumbi 200 bahungiye muri iyi minsi iheze ku bituro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni biri mu buraruko bw'ibisagara bya Malakal na Bentiu, umurwa w'abatabara imbabare uri muri ba baganga batagira imbere bitwa Doctors Without Borders umenyesha ko ibyo biro biriko birarengwa cyane n'ababihungirako kandi ngo n'imishamirano hagati y'abaturuka mu karere kamwe iriko iriyongera muri iki gihe cy'imvura cyageze aho muri Sudani y'ubumanuko birashobora gutuma ingwara nka kolera na malaria byiyongera leta ya Amerika iriyamiriza izo ngwano zasubiye kwaduka mu birere vya Unity Upr 9 na Jonglei bitewe na People's Liberation Army igisoda cy'abarwanya leta n'inteko zirongoye na General Johnson Olni izo ngwano zaratumye abanyagihugu bata izabo n'ubuzima bw'abasivile burabangamirwa turateye kamo imirwi yose iriko irarwana ko yahagarika ibitero ubutarariye kuko biteye kubiri n'amasezerano mu kwezi kwa mbere ijanye n'ihagarikwa ry'imishamirano nta murwi numwe urikuye guhungabanya ibintu ngenderwa ko vya kimwa muntu nk'ivyerekeye cyane cyane imirwi y'abasivile isanzwe imungorane nk'abagore n'abana guhohotera bimwe bikomeye agateka ka kirimwa muntu n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu amakungu azosaba kuwo wese avyagirizwa yo bibazwa turahamagara impande zose gushira hasi ibirwanisho kugira ngo bifashe intumwa za ONU muri Sudani y'umanuko gutohoza kwibanza byose bivuga mu ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu n'amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu bagaha abakozi bayi mashira hamwe mu buryo bwihuta kandi butagiramwo umutego numwe uburenganzira bwo gushika muri ibyo birere birimo abasinze kandijwe nizo ntambara ingaruka mbi zizo ngwano ari mu mibano mu mibereho y'abantu cyangwa kuvuga ubutunzi ni nyinshi n'abanyasudani niho bariko barikorera imizigo y'ingaruka mbi zizo ngwano zidahera ikintu cyose coza gisambura amahinguriro acukura ibitoro vya Sudani y'ubumanuko Chuba kije gusongera isibe mu cyumviro cha kazoza Sudani ifise cyo gushira gusanura ibyasambutse no kwiteza imbere ubutunzi Sudani ifise nubwo abanyasudani bose ibyo abanyasudani benshi bahuriye ko bitegerezwa kuza imbere y'inyungu za bake leta zuzu ubwe za Amerika zobandanya zikorana nabo bose basanzwe bakorana kugira batsimbataze kazoza keza k'abanyasudani bose ariko zizokoyamiriza abo bose bagira nkana guta uwo mwizero wa kazoza mu mitego
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa atwibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru Eugenie
Urakoze Fidel twabwiye ko umuvugizi wa Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza ejo kwa mbere yavuze ko guverinoma izasuzuma niba yakwigiza inyuma itora rya Perezida nkuko abayobozi b'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika babisabye Mu Bushinwa ubwato bwari mu ruzi rwa Yangtze bwarimo abantu barenga 150 bwararuhamye ejo kuwa mbere n'ijoro mu ntara ya Hubei mu Bushinwa rwagati Umutwe w'abarwanyi b'Islamu watwaye imodoka irimo ibisasu huyikubita ku kigo cya polisi ya Iraq aho nejo kuwa mbere wica abantu 37 ukomeretsa abandi 100 nk'uko bivugwa n'abategetsi bashinzwe umutekano ba Iraq Umunyamakuru w'Umunyamerika warufungiye muri Yemen yarekuwe cyakora ibisobanuro ku ifungwa rye biracyarurujijo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zigiye kubohoza abandi banyamerika bari muri icyo gihugu cya Yemen. Yaounde muri Cameroon hatangajwe icyorezo cy'indwara y'iseru Cameroon yatangiye gahunda isesuye inkingo igamije kurwanya icyorezo cy'iseru.
Njoti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nuko twama tubashikiriza ibiganiro hamwe n'amakuru muri iminsi uyu munsi rero eka iki gihe ni gihe cyo kubashikiriza ibiganiro tugirana n'abanywanyi ba radio ijwi d'America tukaba rero mu kiganiro dufise abatumire turaza kandi kuvugisha abanywanyi ba radio ijwi d'America bahava duhamagara ku matelefone kugira ngo bashikirize ivyumviro uyu munsi turavuga cyane cyane kuvyerekeye inama yabereye mu gihugu cha Tanzania y'abakuru y'ihugu bo mu karere ka Afrika yo mu buseruko turaza kuvuga kandi kuvyerekeye ibintu bashikirije bibaza ko byoshobora gukemura ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe eka turaza kuvuga kandi no ku kuntu impande zose zishobora kuba zarakiriye ivyashikirijwe nabo batetsi uyu munsi rero turi kumwe no mushyantahe itwa Medar Muhiza akaba arongoye ishira hamwe turamusaba atwidondore gatoyi mushyantahe Medale mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa mumenyesha makuru
mwiriwe neza murashaka kutubwira mukatubwira ishira hamwe ritegamiye leta murongoye muri iki gihe
je ndongoye ishira hamwe yitwa Centre Indépendant de Recherche et d'Initiative pour le Dialogue n'ishira hamwe risanzwe rikora mu bintu bijanye no kunywanisha abantu mu gihe abantu babatase mu gihe abantu bafite ibyo badahurira ko na cyane cyane tubereka yuko igihugu ari cyabo igihugu bagisangiye hanyuma nkaba ndarirongoye ndi mu kwizi mwa hanyuma
turi kumwe kandi mushyantahe Chauvin mu gwengezo mwiriwe neza Chauvin mwiriwe neza
mwiriwe Frederic
urashaka kutwibutsa umuvugizi urunani ADC kibiri ayo makuru niyo
ndi mukuru w'iteka w'icyubahiro w'umugabo witwa Desire Mibanga ndi kandi cyegera cy'umukuru wa ADC kibiri muri ino minsi nari kandi mukuru wa muva Arusha ikintu kirimo igihirukimo imiryango yose twahamagariye abantu kugira imyerekano
turaza kandi kuba turi kumwe n'umushyantahe Onesime Kabayabaya mugabo araza kudushikiriza ikibazo yoba afise ko twatumiye abashyantahe babiri bo twashaka ko batangura kuganira kuco kibazo ariko n'umushyantahe Onesime arashaka gushikiriza ari ikibazo cyangwa icyumviro reka dutangurire ku mushyantahe Chauvin mu gwengezo amakuru dushikira aratubwira ko mwagize I Dar es Salaam ariko mukagira ingorane murashaka kutubwira amajambo make ingorane mwagize n'izi
ingorane twagize I Dar es Salaam ingorane zifatiye ukuntu abantu badasha kwihanganira abandi kuko kiye kintu cyabaye ikintu ubona ko cyari cyateguwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa nyakubahwa kutangura Nkurunziza
mushaka kuvuga ko abategetsi b'u Burundi barateka muri Tanzania mushyana Chauvin muri ko muvuga ko abategetsi b'u Burundi bateka muri Tanzania
ego me ni bihugu bibiri bivukanye ni bisanzwe ko igihugu kimwe cyobwira ati ikindi ati hari umuntu nibaza ko niteka ko iki kintu hanyuma nshaka ko ufatira intumbero byabaye rero byarambaye ko kandi aho nari ntegeje kuzuza byose hageze ko nshikira abari bazi kuntegera nshafatwa ntandafatwa ndatirugwa nk'uko umengo ni musuma nshikanwa ahantu abantu bose baruhera abantu bose batangara nina kujiti ya kigimangaho ni kitwebe ni mwenye hejuru ndafia ndawaza na kujiti ni kikosa na koze kwa fisi yango mga nwani wazako turu mjangu mge fisi mwe na njira nubu te mbeira nwana yunge bute mbeira kandeti nubu kui kwenye hafi hivyo hivyo chua anzi ateo kumangaho
imbele yuko bakurekura moshi ya naisho vino imbere yuko bakurekura baragusiguriye icatumye baguhagarika
n'ubu sindafamenye icyo icatumye bampagarika ahubwo gusa bambwiye ati twereke ubutumire bwa buserikira Burundi mu gihugu cyacu sabi mu gihugu cya Tanzania buno nyine nkira bifatanya n'ibindi byinshi nayo maze kumva muri ako karere kuko hariho nyamitwe hanyuma mukamuzi nyamitwe cyagezwe n'uruhara rw'igihugu ku butegetsi bw'u Burundi muri materiyo ntano nta nacyo basiguriye ahubwo niteze ko naronka kanya namara kuruhuka jewe ku bwanjye bw'iti cyanjye ngoce nshinga urubanza nitwarira ubavuze yuko ari batari itegeko
ego reka tuduge ku ijambo tuvuge cyane cyane ku vyerekeye ivyashikirijwe muri iyo nama eka ibintu bikomeye abategetsi bari muri yo nama basavye abarundi bo mu kumpane zose kugira ngo barabe ko bushora gukemura ibibazo bihari muri iki gihe haravuzwe ingingo yo gusaba ko amatora yokunguruzwa ika haravuzwe ingingo yuko imirwi itwaje ibigwanisho y'ugwaruka yohanza kuvyamburwa ika baravuze n'ukuntu abategetsi bo mu Burundi bubandanya ivyo biganiro ibiganiro barimo bishigikiwe n'ishira hamwe mpuzamakungu mu Burundi mbega mushira ntahesho vino izo ngingo bashikirije mwazakire gute zarabanyuze mu ruhande murimo
yego bitwebwe izo ngingo zashitswe ko ntawo vuga ngo byose ni bibi buja twa icyo twari ko turaharanira twari kugira inkoho ziri mu banyagihugu zipfugwe mu banyagihugu cyane cyane iyo migi uwo mugi wumva ko tuzi neza 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 yuko koreshwa n'ubutegetsi umugi w'imbonera kure harimo icyo kintu cy'uko ibintu byo kubiremera nabi ubwicanyi gupfungwa by'agatatisaki guhigwa ruhongo byuhagarikwa eka n'ibindi n'ibyo biri mu bintu twari tumaze igihe tuharanira mugabo ikintu nyamukuru cyatumye iki kiringo igihugu cyacu bisa no kumengo cinjiye mu gihugu bidasanzwe aho iki yose yahagurutse aho abarundi ku byabo bahagurutse aho ekeriza katolika yahagurutse aho amashyirahamwe adaharimo ibya politiki yahagurutse aho twenyere twahagurutse nkanye politiki aho amakungu yose yahagurutse harimo ibihugu bifitanye ubucuti bukomeye rwose n'u Burundi ashaka kuvuga Afurika y'Epfo ashaka kuvuga ibindi bihugu byinshi ngaha mu karere byagize ati ibyo ntibishoboka ni ikintu gihagaze kuri ku kiringo cya gatatu bigaragara neza ko icyo kiringo cya gatatu kitisunga amategeko kitisunga ibyiza shingiro kitisunga amasezerano y'Arusha tukaba tuzi twese yuko igihugu cyacu nimba uno munsi cyari gitanguye kujya mu bintu by'ukwizerana ibintu by'amahoro n'umutekano nuko harije kuba amasezerano y'Arusha yaboneke inyuma y'imyaka n'iyindi abantu
abakuru
b'ibihugu benshi barinze bita umuremyi atarashikwa ko Mandela
Mushana Chovino mugwengezo kubona abategetsi batunganije inama Mushana Chovino kubona abategetsi batunganije inama batagicho bavuze ku kiringo cha gatatu ubutumwa bo baba bari kora bahamwe bwe nubuhe ico kiringo cha gatatu ntibakivuze ko cyane gose
nivyo bitangaje kuko bategezwa kubona muri kino gihe ikintu gihanze abarundi ikintu cyatumye abarundi bose bahagurukira rimwe turamaze imyaka myinshi igihugu cyacu kitarajya mu bihe turimo iki nicyo bari kufatira ko cyane cyane mu gushyira imbere uko kuntu ikiringo cya gatatu kidashoboka kuko nayo atacu barivuze ko jewe hamwe n'abandi barundi benshi twiyumvira ko ibyo bihugu bitashoboye kuraba neza bitashoboye kumenya icy'abarundi bariko barazira uno munsi kuko bariko barapfa bariko barafungwa abarundi benshi bose bahisemo guhunga ibyo nabyo bikaba byarabitangaje cyane ku buryo tubibaza ibibazo mbega habaye iki ko tuzi ko Afurika y'Epfo yari yaratanze intumbero kuri icyo kibazo ko tuzi ko inama yabereye muri Angola
mwavuze Mushana Chovino mu gusozera kuri ikibazo kubyazo ndiko ndababaza mwavuze kandi ko nabasenyeri bari bavuze kuri ico kibazo ariko murazi ko mwitangaza wasohoye naho bavukuyeho bakuyemwo intumwa zabo bavuze ko abarundi bose bakwiye kuja amatora mbega ku ruhande rwanyu muzo kwitaba amatora niyunguruzwa
mbega aya matora mwumva ko yunguruzwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice vyogenda gute ninda zo bagiye gukwitemera hafi ikugwa mu banyagihugu by'ibigwanisho ninde azobikora nikemenye n'ikibazo dukeneye kumenya uzo bagize ninde azobagenze guhagarika ubwicanyi eka n'ayandi mari abarundi bari barakorerwa ninde ni mu kiringo kingana gute twe tukabona tuti mbega ibyo bintu mbega ibyo bintu ntibimwananiza ntibiri mu mutego tukaba twizeye yuko hamba bwize bavuganye izo ngingo zafashwe tukaba twizeye yuko hoba hariho n'izindi ngingo ziherekeza izo ngingo zafashwe ko nayahani n'ibyo ukuntu mugabo twebwe ahanini ahani nini cyo kiringo cyagatatu asaba ari kiringo cyagatatu izo basirimo Peter Nkurunziza asaba ari amatora azoba arimo Peter Nkurunziza umukuru w'igihugu twemera neza muri kino gihe kuyajyamo ibintu bizoba biteye kubiri n'amategeko y'u Burundi
ayo mategeko ntibasoma kumwe reka mushyira ntari tuvino turagaruka kuri icyo kibazo
kuko turi mu gihugu cyubahiriza amategeko igihugu cyacu niko tukiragande tugo tukiraga abana bazokubahiriza amategeko kugira kibane kibaho
Icho kibazo turakigaruka ko reka tubaze n'umushyana imidare muhiza nawe nyene gica tubwira ku ngingo zashikirijwe n'abatetsi bagiriye inama ya Dar es Salaam abatetsi bo mu bihugu byo muri Afrika yo mu buseruko umushyana imidare
icyo noshikiriza kuri kuvyabaye kuri rya nama nuko je ku ruhande rwacu nuko dushima tugakenguruka kuko burya hari abagabo nihagwibara aba bakuru b'ibihugu bari bakoraniye muri rya nama na bakuru b'ibihugu bazi akahise ku Burundi bazi u Burundi uko bumeze kanatsinda n'ibihugu bibanye uravye nka Afrika y'epfo yaradufashije cyane Uganda yaradufashije mu biganiro byagiye biraranga kino gihugu no vuga yuko babonye yuko bakwiye gukorana kugira bagire icyo bafashe nabo burya barashikije nimba nibuka yuko aho baho yigizwe inyuma y'amatora yuko kandi bokwaka ibigwanisho ababifise hanyuma hakabaho icyo nokuta arrêt de violence iribonekeza mu bantu bari mu mabarabara no vuga kandi yuko dushima ingingo zavuyeyo kuko biha izo ngingo ziha uburenganzira abo bandi nk'abashovino kwitegurira amatora maze bakabandanya umugambi w'amatora nk'uko seni yari yamaze gutanguza iki gikorwa novuga rero yuko izo ngingo zavuye iya Arusha ingingo zavuye Dar es Salaam ni ingingo nziza cyane zizana ineza ku bantu ku gihugu urabona abantu baramaze ukwezi baburagizwa bataza ku kazi badasuma bataza gukora kubera abantu binyegeza inyuma y'ikibazo cya manda kubera inyuma y'abantu binyegeza inyuma guhamira ubutegetsi urabona ibi bintu bari ko bakora ni ibintu
Mushyana shovino yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukwaka ibigwanisho imirwi ivyitwaje ugwaruka icyo gikorwa mubona kizokoroha
icyo no kumenyesha nuko itariki 13 z'ukwa gatanu abari bagomore abanyagihugu mu ibarabara barateye ahantu habikurirwanisho nk'uko mwagiye mubyumva nk'umuvugizi w'igipolisi yarabivuze barateye kuri PGP barateye muri BCR barateye muri PCR aho hose nantu hari bigwanisho ibyo bigwanisho bagiye babitwaje ahubwo twosaba yuko bashovino nabo bari kumwe nkuko abyiyemerera yuko babwiye abantu ngo baje mu ibarabara bababwira ibyo bigwanisho babibate babisubize kubijyanywe n'abandi nabo bari basanzwe kuko nk'ubu turamaze kwarojestira ko hibye bigwanisho 74 izi nkoho zose zibwe kuba zitwawe n'abantu bagomowe mu ibarabara kuri rya munsi w'itariki 13 aho bavuga yuko habayeho kudeta mugabe amaze kubona ko iyo kudeta yapfuye urabona yuko imyerekano yakurikiranye hakurikiye imyerekano irimo inkoho abantu barasaba polisi aho abantu barasa abasirikare ari manifestant nkabamvuga nti ku bandi nabo je nibaza yuko ugwaruka gwagerageje kwifata ku yindi kote y'ugwaruka kuba rabye nk'unyifato y'imbonera kure twe turi muri societe civile turabona yuko munuzeye imbonera kure zari twaye neza muri bino bihe ku buryo je noshimira cyane urwego rw'imbonera kure ndavuga nti kuri two ruha amanota 8/10 kandi uri kuraraba turafite amatemwanyaje yo mu nyakabiga
ikibazo mushyira ntahe medare muhiza cukongera ikiringo cy'amatora ico kiringo cy'ukwezi n'igice murabona ko gikwiye hariho abanyapolitike bo bari hanze ika kandi bashikirize ikibazo cy'umutekano cyane cyane mu kuja kwiyamamaza mu gihugu hagati
nyakubahwa ico no kubwira nuko umutekano uriho mu gihugu nuko umutekano abumva kudakwiye nabo nyene bari mu ibarabara kuko
abarundi muri interior yo tujya aho dutembera hose urana ko abandi kampanye ibandanye nagira ndakubwire yuko ahi Bujumbura busokoza aserukira urunani gwa Sagato ari mu myiyamamazo ive sahingu bimurambya ariko ari yamamaza ku ruhande gwanditije na Sinduhije munanuze na ndigwasa na nditije muri Bujumbura rirare gasutwa ari kuri lista ariko ari yamamaza muri ntuze igitega tasye sibomana ariko ari andiko mvuga ku ruhara ku ruhande gwagwasa abandi nabo turababona bigisha inzu kunzu ikindi nacho FNL ya Jacques Bigirimana iri kuri yamamaza iprona ya konsilia iri kuri yamamaza no kubwira urunani ko paru uriko ruri yamamaza no kubwira kandi na Ranak iri kuri yamamaza abo bose nta numwe aravuga yuko umutekano wabo utifashe neza nta urahura n'ikibazo na muntu numwe aravuga ati yemwe ahanaha nategewe n'ugwaruka nategewe nibi aba bose bariko barigisha inzu kunzu turababona kuri tele
kandi turi kumwe n'umushyanahe yanonosoye ivyereka amategeko kabayabaya onezime kabayabaya nashaka mugire ico mutubwiye kubishikirijwe n'abashingantahe babiri mbega mwebwe ingingo zafatiwe i Dar es Salaam muri inama y'abategetsi muzi vuga kwiki mukanya gatoyi cyane gose
mukanya gatoyi cyane umushingantahe mpaye ijambo mukanya gatoyi byongora kubivuga ariko ndabivuga amajambo make cyane ingingo zafatiwe i Dar es Salaam harafashwe ingingo nziza kwigize inyuma amatora indwi zishika zitandatu kwezi n'igice ni byiza kubera umvirije induru ziriko zivugwa muri iki gihugu ntibishoboka ko hari amatora yoshoboka naho uyu medali ariko avuga ngo amatora ngo bariko baritoza bariko bariyamamaza bariko barimenyekanisha ibyo ni bimwe hamwe byobandanya mu nyuma bizoguma mu induru ivyo rero ni byiza kubafasha iyo ngingo kugira barindirize barabe ku mutima ugaruka mu nda z'abarundi ivyo navyo byo kwabanja gwakashaka ibirwanisho navyo nyene ni byiza kuko biragaragara biraboneka yuko ibivugwa mu gihugu abantu birwa barapfa bidashoboka yuko hari amatora yoshoboka muri iyi minsi iyo rero ni byiza ibyo byiza umuntu yobishima ariko ivyo ntibikwiye hariho ibindi bintu byinshi bikwiye umpaye umwanya nobiheza nkabivuga
egome reka tuzogutumira mu kiganiro kirekire cyane rwose ko twatumiye abashinga nawe babiri mugabo mufise ikibazo n'ubundi murashaka kuza kukibaza aho uko tubandanya ikiganiro cyacu muri iki gihe naho reka twumvirize umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika yitwa Livingstone mwiriwe neza murakomeye muri hehe
Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura hagati
urafite ikibazo unyarutse akane gatoyi
nashaka kubaza watumiye wana
ego tuga ku ijambo
nashaka kubaza uwo umunyepolitike ahora i Dar es Salaam ko bavuze yuko bagiye kugiza inyuma amatora kandi cyari twihutirwa tuyo twabona ko abanyagihugu bashaka yuko bamaze kuganira na barya bantu bajya bakuru b'ibihugu ba minisiteri ko uvugana na leta ko kuhagarikwa ibezinyere kandi twamaze twarinde harimo bakatunganiye twabicoboshije ko dabo imbere y'uko bandanya ibiganiro natwe twahagaze tuzuye ku kazi mu gisagara cya Bujumbura nta kintu na kimwe gikorwa bavuga ngo hagati mu gihugu ngo umutekano urakwiye byose ndabyumva none abantu bahunze bakava mu gihugu bakajya hanze y'igihugu nari Bujumbura twabuze 2021 bidire mu gihugu ubwo burahari ubwo nicyo kintu gikuru ituma gihoranye umutekano w'umuntu
ego me reka tubaze umushyirahamwe medare muhiza ashikirize inyishu y'ico kibazo gihambaye cyane rwose muvuze kandi cyumvikana cy'ubwoba medare umushyirahamwe medare sinzi ko turi kumwe ivyo umangahane baza ko bisa n'ibiri ko byagorana medare muhiza turi kumwe arashobora kuba telefone ya goranye gatoyi umushyirahamwe Chauvino turi kumwe ico kibazo cy'ubwoba mwavuze ikibazo ubwa mbere yuko tuvuga ico kibazo cy'ubwoba umushyirahamwe Chauvino wavuze ikibazo c'amakungu eka ishyirahamwe rya Afrika y'epfo bose bateye akamo kavuga ku kiringo cya gatatu ariko hariho abantu benshi bavuga ko ibibazo byo mu Burundi bikwiye kwicarigwa n'abarundi ubwabo hanyuma bakaba rero abo bantu mwavuze ko muteza kwitura bakaba bashikirije ingingo ariko iyo ngingo mukaba mutariko murayemera yuko amatora yoba aho ntibashaka kuvuga ko mwabuze ingene mufatwa nk'umwana hiye mukwa
nashaka mu nkumbire gatonye tubiri nyuma ngire icyo shikije kubijanye n'ibyo medar yavuze ibintu bisatiye ku bintu jingere yidondora ko ari muri societe civile nashaka abarundi n'abariko baratwumviriza bamenye medari yuko yahora ari mu muganga ipidije mwanga hanyuma aragenda aragugwa araje muri CNDD-FDD uno munsi muri kino kiringo yaheruka kugenwa mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu ari mu bisanze mu bantu bagize ujya mugwi ujejwe communication mu biro by'umukuru w'igihugu ntabeshe ko ari muri societe civile ntabeshe turazi ko ari mbonera kure turazi ko ari mu CNDD-FDD ibyo yavuze kubijyanye n'inkoho abanyagihugu bagiye bagiye kumena mu bibanza bitandukanye njyewe ngira ibyo byabaye ntariho mugabo icyo nzi ni uko abanyagihugu batagira inkoho bicwa barorera abanyagihugu baraswa ijoro n'umutaga n'abapolisi n'abasoda bamwe bamwe nabo banyagihugu nyene nabo bapolisi cyangwa abasoda nyene baraswa n'abapolisi ibyo bintu biriho amasanamu ariho sindumva je umwe gihugu ngo afashe umupolisi ngo aramurashe cyane umusoda ibiriko biraba ku basoda cyangwa abapolisi bikogwa
icyo kibazo umushanahe medare muhiza aracishura ariko umushanahe cyo vino mu gwengezo nashaka mutwishure cha kibazo twabwira mu gwengezo nashaka mutwishure ku cha kibazo kivuga ko amakungu muyitura Afrika ifo mwanavuze ko kanawe nyene ari idashigiki cyo kiringo ariko muri iki gihe ayo makungu nyene afashe ingingo musa n'abatayemera iyo singorane
nitangura navuze ko ingingo zafashwe ari ingingo nziza twemera muri rusange ubutazemera yoba atari umurundi ntimbura akurikiranira hafi cyanke akunda iby'igihugu cy'u Burundi n'ingingo zumvikana mugabo hategerezwa gukoregwa ikibazo kijyanye n'ikiringo cya gatatu bavuga ngo ubu Burundi bwose n'umutekano mbega ko bagarukira mu gisagara gusa mbega ko igihugu cyose uno munsi impunzi ziharugwa mu bitigiri biteye ubwoba yavuze ngo ibihumbi mirongo irindwi impunzi ziri muri ibihugu duhana urubibi zababa ibihumbi amajana abiri nibareke kuza barasubiza inyuma izo bitigiri ifo ko bimenyekana n'Uburundi n'amakungu ifo ko amakungu amenya ko abarundi benshi bagiye rero kubera ubwoba kubera ibyo bakorerwa kubera inkingi yicwa n'imbonera kure kubera ubutari umusende bepedewe wese mu gihugu cyose ni muntu wo guhigwa ni umuntu wo gupfungwa ni umuntu wo kwicwa mbega mwumva ayo matora iyo bari amatora nyabaki turakenguruka ndetse iyo ngingo yuko amatora yakwigirwayo nibyo iyo bitaba uko onye Pita Nkurunziza hirya y'ejo yari kuba atanguje amatora mu gihe abantu bose basemerera mu gihe atanu ari ku rubuga arashaka kubeshya yuko imigambo iri imigambo iri kwiyamamaza ninde ari kariyamamaza muri kontekste twese tuzi abari kuba ariyamamaza niyo migambwe yahisemo kujya mu ibaba rya CNDD-FDD ntagwasa turumva ari ku rubuga ariko ariyamamaza nta nditije turumva aba bantu bari ko bariyamaza n'abantu bacuditse
mu gihe impunzi zotahuka mushigana cyo vino mu gwengezo mu gihe impunzi zotahuka eka amatora akigizwa inyuma mwoja mu matora cyo vino mu gwengezo kane gato
burya turabantu tutumva nubwo bwoba rero buri mu banyagihugu butuma abanyagihugu bahunga nubwo bwoba rero buri mu gihugu nicyo kintu twe twahamagariye kujya mu ibarabara mu mutekano n'amahoro ntangere
reka duhari ijambo mushiranahe Chauvino akanya gatoye mu gihe muri ko muratanga inshuro ntagire urenza umuntu umwe medale muhiza murafite icyo mwishura kubishikirijwe mushiranahe Chauvino
icyo noshikiriza ubwa mbere kuri kijyanye no kwigiza inyuma amatora nuko leta hamwe n'abatekinisiye babijejwe boraba yuko igihe cyo kubahirizwa kuko habaye amatora harabaho umwanya wo kuvalida amatora abayarezuruta rero kuri konsisiyonere cyanke ntuze iriha umwanya wo kuvalida ayo matora urumva rero mu gihe batobiharuramwo abantu barashobora kwiyadukiza ngo amatora yabaye ngo turitwaye bakaza kwitwa rugatusanga
tugiye muri vide institutionnelle ico kintu nubaze bakirabe kukijanye nubwoba abantu bafise ibujumbura niho turi twese Chauvino ari bujumbura Livingstone yambajije kibazo nawe nyene ari bujumbura ubu bwoba bwatanguye gutegwa na maradio amwamwe yatanguye kuza aragumura abanyagihugu naye handi abarundi baratekanye mu gihugu hagati abantu baratekanye mu makomine atari mwimigumuko amakomine aratekanye mbere ugiye nkizo za Kamenge ukagenda za Rohero ukaja za Gaseke mu makaritsi atandukanye uribaza ko imigumuko ikwira abantu kwitari kwiraba
ariko mushya na medali muvuze ko umutekano uhari hariho impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze igihugu
nagira ndakubwire yuko abahunze nuko nta muntu numwe yahunze kukarashwe nta muntu numwe yahunze kukasamburi w'inzu yiwe nta muntu numwe yahunze kuko aturatujwe bose bahunze kubera aba bantu nyene baguma bagumura abantu umunwa ibihuha cyane cyane ingwara y'ibihuha niyo yatumye abantu benshi bahunga no twese ni turi ngahe Bujumbura abumpamagaye ntubona ko ndi Bujumbura wumva ntari ko ndavuga nk'umuntu ari mu mahoro n'umutekano ntangere gusa ico no vuga twaragiye ikabonga ikabonga twasanze ni ku rubibe rwa Tanzania n'u Burundi abantu bariko barahunguka benshi baratubwiye yuko hariho ekipe y'abarundi bayi Bujumbura bagiye kubabwira ngo bahunge ariko batugiye yo tukababwira ko bogaruka akora amahoro benshi baragarutse ubari mu ngo zabo ibyo bashobora kwibaza umushikiranganzi ajejwe solidarite cyangwa umushikiranganzi w'intwari yo hagati mu gihugu barafite amarite y'abantu bariko barahunguka
rero
nkaba nibaza yuko
tubibutse inshuti mwese ko muri komuna bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ibiganiro rero ikiganiro twagiranye n'abashinga ntahe Chauvino mu Gwengizo na Medare Muhiza kirabandanya hanyuma nkaba nashaka kugaruka ku mushinga ntahe Chauvino gire ico yishuye ku kibazo namubajije atishuye mu gihe mushinga ntahe Chauvino amatora yo kunguruzwa ico gihe ca shikirijwe n'abatetsi bagize inama i Dar es Salaam mu gihe impunzi zotahuka muri teguriye kuja amatora mu runani muri mo cha mu gambwe yanyu
twebwe n'isire n'ibyo ravuze n'ibyo turateye makenga n'impunzi zizahungiye mu gihugu bibanyi kuko si kintu cyiza kijya ikintu gitanga ikimenyetso cy'uko icyo gihugu kiba kibangamiye umutekano muke twebwe turashima kandi nyine bunguruje iki kiringo itamatora muga ikibazo tugumana mbega n'indaje mu matora aya buca tujamwe aya yoyo nangora n'ibisanzwe cyane ko yokunguruzwa mugabo agategurwa mu buryo bw'uko inkoho ziri mu mbonera kure zakwa mbonera kure inkoho ziri mu bandi bantu batabifitiye ububasha n'uburenganzira aha mu gihugu cyacu hariho imigwi ifite ibigwanisho yahawe n'ubutegetsi yogenda gute kugira mu kwezi kumwe abantu bumve ko batekanije ko ibigwanisho byakuwe mu banyagihugu yogenda gute kugira ubu bwicanyi buri kubakogwa n'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza buhagarika ninde yoja hagati nibyo bibazo twe tugira tuti ubwo mbe barabivuganye neza ubwo mbega hari izindi ngingo ziherekeza mugabo ngarutse kandi kuri icyo kibazo mbajije twebwe nta mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza twifuza ko yoja mu matora si twe twifuza n'amategeko amwangira ibyo bashingo bibangira rwose amasezerano y'arusha arari mwangira nimwumve namwe abamenyesha makuru ko yuko amategeko mu gihe atazokubahirizwa kuri inosi imana yaremye mumenye ko inosi itagira izina nicyo gituma turinda kuyahagararira hariho amasezerano y'arusha ninde atayemera mushinga ntayi Fredi urazi ayo masezerano ingene yabonetse urazi icyuye abantu batazi urazi amaraso yasesetse mbega ibyo bintu kumwe ngo bashaka kwita ku ruhu rw'amazi mbega aba bantu bamaze iminsi bicwa ubwo muribaza neza ko amatora ashoboka naho bayigize muribaza ko konsepte turimo
mukanya turakugaruka ko mushinga ntahe Chauvino mukanya turakugaruka ko mutubwire icyiyumviro mwoshikiriza mu gihe amatora toba ariko mushinga ntahe Chauvino turafise n'umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika nawe nyina ashobora kuba afite ikibazo Jean Baptiste Hatungimana mwiwe neza Jean Baptiste muranyumva
Ndama mahoro gose ndabumva.
Mwiriwe neza murafite ikibazo munyarutse mukanya gatoyi.
Yego nariko ndabaza nasa ikintu agira shikirize.
Yego.
Nashaka kuvuga kubyerekeye ijya nama yabaye ejo.
Yego.
Urabona abajya bo mu bakuru bibo mu karere bavuze kubyerekeye iby'amatora gusa mugabo mu bisanzwe ingorane nyamukuru bajya abantu iyi ingorane ya mbere yavuye ikiringo cy'umukuru w'igihugu.